mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti mutangu ino nguishasha muri kumwe natwe muri cya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya.
Kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'urupfu uronka yo kuza kwandika mu ikomine murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza i Burundi avuga ko ubukene bwugarije imiryango buzotuma ikiringo ntabanduka c'umwaka umwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahaye imiryango ibana itanditswe mu mategeko kugira ngo yandikishe izoba itaragishika ko iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yuko ndababwire yavugwa makambi no mu ntara zitandukanye mbanze ndababwire muri make ko abategetsi bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha kumenyesha makuru umunyamerika yikorera ku giti ciwe yari yanyuruje n'abarwanyi baba mayimayi aho yari mu ishamba ry'ibikoko yabohojwe n'abasirikare bico gihugu kandi akiri muzima. Abarwanyi baba mayimayi Simba bari banyuruje umenyesha makuru Liza Display hamwe n'abandi bakozi bakora mu ishamba ry'ibikoko ryahitwa Okapi mu ndwi iheze riri hafi igisagara ca Mombasa mu buseruko bwa Mombasa mu ntunge mu buseruko bwa Kongo. Amakuru y'ingene banyurujwe n'uburyo bakore barokowe ntiyatangajwe ariko abategetsi mu gisirikare bavuga ko batanu muri abo bakozi bariko barafasha muri urwo rugamba bishwe. Imirimo zindwi itongora intara ya Colombie Britannique mu burengero bwa Canada yatumye abantu bagera ku 37,000 bata ingo zabo mu mpera zino ndwi irangiye. Uwo muriro wiyongereye inguvu bivanye n'imiyaga myinshi irangwa muri ako karere watumye abategetsi bafata ingingo yo kwimura abantu 11,000 bo mu gisagara cyose ca Williams-Lake. Abategetsi muri ako karere bakavuga ko abazimye abashika ku 3,000 aribo bari ku kivi, 145 muri bo bakaba baje baturuka mu zindi ntara za Canada kugira ngo basahirize. Kajugujugu yari kirafasha muri ivyo bikorwa vyo kuzimya yarakoretse, umudereva wayo warakomereka ariko ngo bidakabije, ubu akaba ariko aravugwa nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata kijeje kurwanya iyo miriro mu gihugu ca Canada. Tugaruke muri Kongo, abantu 27 bapfuye abandi 54 baraburwa irengero ryabo nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye mu ruzi Kasaye mu manuko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatanzwe kuri no w'Imana n'abategetsi muri ako karere avuga ko ubwo bwato bwibiye mu ijoro ryo kuwa kane rishuwa gatanu kandi ko benshi mu bapfuye bari abanyeshuri bari bagiye mu buruhuko. Iryo sanganya ryatewe no gupakira abantu murengera hamwe n'akaburegwe k'abadereva b'ubwo bwato nk'uko vyemejwe na buramatari w'iyo ntara. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu bitandukanye muciye ku rubuga rwa internet yacu arigo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tuwigihere mu yavugwa mu by'umutekano. Abantu indwi barakomeretse mu ijoro ryo kuri no w'Imana muri zone byiza ya commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura i Burundi. Ivyo bikaba byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pyankurikiye havuga ko abo bantu bari mu kabare ko kwibarabara rya kabiri bategwa grenade n'umuntu ataramenyekana bamwe mu bari muri ubwo bunywero co kimwe n'ababa hafi bakavuga ko abakomeretse bagera kuri 15 muri bo batanu bakaba bababaye cyane bavuga kandi ko abate yo grenade bari mu modokari yo mu bwoko bwa Probox itagira impariki plaque mu gifaransa wate yo grenade yace yiruka ariko mu nyuma igipolisi kikemeza ko iyo modoka yafashwe ikaba iri mu minwe yacu abanyagihugu ngaho mu bwiza basaba ko leta yo baronse umuyaga nkuba kuko abate yo grenade bikinze agahumbezi basaba kandi ko n'umutekano wabo wocungegwa bikwiriye yo grenade yarayitewe ikurikiye yaheruka gutegwa aho nyene mu bwiza kwibarabara rya kane hafi y'ibiro vya zone ikomeretsa polisi batatu nkuko vyemeje mu kuvugiza igipolisi c'u Burundi ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Intumwa zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'abarundi ziriko ziragendera ikambi y'impunzi z'abarundi nduta mu gihugu cya Tanzania zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'abandi bashitsi biteka mu by'impunzi zateguye gushikiriza abo bashitsi harimo kumenya aho ibiganiro bigeze kugira ngo bitegurire guhunguka umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na zimwe mu mpunzi z'abarundi baba ngaho induta maze adutegura ino nkuru
Isaha zitanu z'agatondo mu masaha yo muri Tanzania kuri uyu wa mbere ni izo ntumwa zitandukanye zari zishitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri ico gihugu cya Tanzania ni ntumwa ziserukira ibiro by'umuhuza matatu y'abarundi Benjamin Mkapa abaserukishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika ubuserukira igihugu cya Kenya mu Burundi ambassadeur w'igihugu cy'u Buganda muri Afrika y'ubuseruko hamwe no buserukira igihugu cya Tanzania cakiriye izo mpunzi byari bitekanijwe ko n'abaserukira ubumwe bwa buraya baba bari kumwe ariko izo mpunzi zabwiwe ko byabagoye bakaguma I Dar es Salaam ku mugwa mukuru kubera impunzi ari nyinshi zirenga 126 ziri muri iyo kambi y'induta izo ntumwa zashimye kubonana n'abaserukira bo barundi imbere yuko iyo nama yari irindiranywe igishika n'impunzi itangura ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umwe mu baserukiye mu myitwarariko yabo harimo kumenya aho amatata zoherera ngo bataye mu gihugu c'amavuko
Sambere, tuwazwa kubaza kujani zata niliyante zi ya Rusya aho jewa vijenze tuwazwa watara vijini kutuwa uvita isi ya vitara ya hera wazwa nichosa kwa kujia vijero nisa kawiri waza kumugira uko umuniyo siyo fahiri jani ilo tukazwa kujaramia kuri siyo afikeni abeli kuse jatini ya mawanga mkua ilaste Kwa 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 yuko, kwa kateje kari ya kupati uhanuwa wese ya kutu cha wizari ya kaitumira. Kikia gata tu, niwela kwa umuzindazi sangu, kini hafi yu mpaka, ya kwa yuko, kwa kujizu wayo, kika jani wako yu mpaka, ya kwa kwa jani wa mwindi ni hiki kwa kwa kutu kujizu Kikia kani, ya kujizu wa yuko, kwa kwa yuko wali ya kwa 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 Yego nari kwisira hunde cyaheje atari nta kibazo. Ni kuri nshaka gutaha ni burenganzira bw'umwe wese cyaza ku mitsamo wese akagutaha ni ko acyare n'ubwo wese akakuguma ngana nawe bamwubahirize avuye nda akakibazo.
Ikindi zo mpunzi zateguye kubwira abo bashitsi biteka ni ikibazo cy'umutekano muke aho hari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze ni ikibazo cy'inzara naco n'igisigara inyuma kubera imfungurwa zagabanijwe
yavugana ku kibazo cy'umutekano n'ubwo mu nkambi ko Tanzania kuyoza abakozi cyangwa abasirikare b'umutekano w'inkambi bizanye n'uko hari abantu basohoka inkambi bagenda bagaruka bakiri Burundi biboneka yuko bashobora gusubira mu Afurika kujyana hano cyane ba tukagusinya isa Tanzania yo yatangiye guhungira ku Burundi na kandi kujyana n'ibintu bisangira Burundi abantu bariho aho mu gukuru rwitwa kuko n'iki abaje gusenya icyatsi cy'inda cyara bayinda aye bwa hariho nabafatwe mabaziye kwiba ise ntawo bije ntawo biharira bwa ku byo biba ituma yira isosari bigira ne yire mishyaje ko nje rikara ni cyangwa kwa buri mwanya buri mwana rero hajya bahakora mu nda kandi kubaho no gusengera inyuma bishafunze kitanga yiri cyo kwiba afashe nawo akatamugira nazi Ndiki wa kutu mfungu kwa kirimu, kwa kirimu kwa kirimu kwa kano mwishu. Kutu mfungu wa kutu jendaji ya kwa nukaa, bandi mbati wa kwa kinambi, asa rusha, asa angawezi wa wajiju kutu mfungu kwa kutu kinambi, kutu kwa kutu kwa rusha, nagandi nabuka sanga wagiye kuya ngene batafite bizima bikatari kimasubana nayo n'abatanzania kandi twagitanze kubanye neza niba yivanye n'inzara abantu bakagira bakeka bajya mu mirima y'abantu kuriba usanga na twe kugira kimwe abantu bari kubara
gushika ubu kubera inama ikibandanya ntiturashobora kumenya ubutumwa abo bashitsi bashiriye impunzi z'abarundi ico bikoze n'ijyambere ntumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi z'abarundi gusa uburundi buramaze kurunga ikintumwa zitandukanye zari zirongowe n'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakival mu gihugu cy'Ubuganda hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Amakuru dukesha bamwe mu mpunzi bari mu ikambi ya Rusenda muri Congo nuko hariho abahava batahuka. Iyo nkuru rero nahita remezwa n'impande zose, tukemera kuza turabatohoreza ahigeze gutyo tukababwira uko ibintu bimeze. Dutandukire ayavugwa mu ntara nayo. Ikiringo catanzwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi cuko uyu mwaka uhera imiryango yose yubatse imbere y'amategeko gishobora kutubahirizwa na bose mu ntara zitandukanye. Akarorero nimwe mu miryango yo mu ntara ya Bubanza yemeza ko kuronka amafaranga asabwa kugira ngo bashobore kwiyandikisha bisa nko kuronka umuzi wibuye. Umunyamakuru wacu Bubanza Diane Ndonse ni watubwira byinshi kuri ino nkuru.
Imwe mu miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko yo kumutumba wa Gahongore muri komine Bubanza isaba bajeje intwaro kuborohereza bagasezerana atagisabwe. Aha ni mu gihe bavuga ko basabwa amafaranga ashika 600,000 y'intererano zitandukanye z'ibikorwa by'iterambere bisanzwe biriko birakoregwa muri iyo ntara. Muri ayo harayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba, ayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru hamwe nayo muri komine. Aha rero imiryango yifuza kubaka imbere y'amategeko ibona ko uyu mwaka ushobora kurangira batararonka ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni, none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandikwa mu ikomine. Twebwe nico twosaba leta rero yuko yodufasha tukandikwa hama natwe tukabana biciye mu mategeko mugabo bakareka kudusaba ayo mahera ataho twoyakura.
Ni kuvuga uyu mwaka rero ushobora guhera mutayarose.
Umwaka urashobora guhera tayo turonse kubera ubu murabona ni mu bihe by'inzara. Murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka. Ugiye kwitasha ukaronka icyo 150,000 kiro cy'ubufu ni 150,000 nyene. Uca utaha uko nyine utanye cya kiro cy'ubufu mu ishashi ugahitwa umugore asoroma ibisombe bitagira n'umunyu bagaca bafungura, none wumva uzobura n'umunyu w'ijana ucuronka amafaranga yo kuza kwandikwa mu ikomine.
Urumva ngiye nkorera 2,500 ku munsi nko mvuye kwitasha nje ndayahuta ni kiro cy'ubufu. Kakaba kambanye kimenagire ntumbere ntikinkundira kuboneka mpuza no munsi w'icyoro duhura n'abana byonyene nta kindi n'ukuri.
Bamwe mu bagabo baca babihindira ku bagore ngo bari bo barondera ayo mafaranga. Uyu mukenyezi avuga ko nubwo yifuza gusezerana n'uwo bubakanye imbere y'amategeko bigoye kuyaronka.
Jewe tuvyaranye ivyarondwe mukuri ntiturandikwa ariho n'iyindi heruka kuva yo ntiturandikwa kuva mu bukumi bw'iwanje n'ubusore bwiwe.
Kubera iki mutarandikwa?
Wewe wavuga ngo nindondera amahera ku ruhande rw'iwanje hama ngo tugende.
None wewe warayabuze?
Amahera ubuye ntubona ko hagoye kurondera amahera.
Kukaba nkako bamwe muri aba banyagihugu bo ku mutumba wa Gahongore nta mikoro bafise kubw'imvo zitandukanye. Umwe mu ndongozi zo kuri uno mutumba habona Imana Moise avuga ko benshi bahaje nk'abimukira kubw'ibyo atamatongo bafise.
Abanyagihugu baba hano ku musozi wa Gahongore harimo abantu bakenye cyane kumbure usanga baje bava ahantu kure badafise udutongo bari burime. Kandi ikindi nacyo nuko imvura uwo mwaka yaguye ku gihe kitari cyiza bicaye boneka ko bukene ari bwinshi cyane. Bamwe bamwe byaranse ko bashobora kuzoshitsa iri tegeko umukuru w'igihugu yashinze, ariko bipfuza ko umenga bobaha ikigongo cy'ikivunga hama rero bakabona gushitsa iryo tegeko nk'abagiye babura uburyo bwo kwiyandikisha.
Tumenyeshe ko ayo mafaranga imiryango isabwa asanzwe ari itegeko ku banyagihugu bose muri rusangi. Ariko aha musitanteri wa komine Bubanza avuga ko abakene bo muri ako karere bazwi. Byongeye musitanteri François Kazovio abandanya avuga ko mu gihe babituye bashobora kubabangira kuri ayo mafaranga.
Mu Gahongore abakene turabazi, turazi bo bari nk'ahantu ku Muyange, turazi abantu bari aha hantu aho bita ku cuma impande ku Kaburi abo n'abakene. Abo rero iyo baje bakatwitura turamenya uko byo tubafata. ariko hariho nabandi nabatara bakene nitubona yuko bokora ivyo amategeko abandi baba biko barakora nkuko akora mu yindi mitumba sokuva rero ko ari amahera benshi umuntu abaka umuntu aterere icafise utacafise nawe nyene turamumenya katacafise hanyuma aho gutanga we turamufasha
amakuru tubandanya duhabwa n'abajeje intwaro nuko imiryango amajana 266 ariyo yubatse idaci imbere y'amategeko ni mu gihe umutumba wose usanzwe ugizwe n'imiryango yababa 600 aha tukibutsa ko ibihano bitegekanijwe n'itegeko ryo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kubo umwaka w'2017 uzorangira batarasezerana nabo bubakanye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve ngaho rero ibubanza twerekeze mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi ahubwo aruka rugera ku 500 muri mu kiruhuko ari gorukambitse ku mugwa mukuru yo ntara ya Gitega umugurongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana mwiriwe Fidel
mwiriwe neza Diane
ngo gwaruka rugera ku 500 rukambitse ngaho Gitega iyo kambi yago igambijiki
iyo kambi uko twabibwiwe na buramatari Venance Imanirambo narongoye intara ya Gitega ngo nukugira ngo kugwaruka bashobore kurukurikirana rukora ibikorwa by'iterambere rwigishwe ruhabwe n'inyigisho zijanye no gukunda igihugu no kwitunganya mu buryo bwo kwiteza imbere
ni kambi izomara igihe kingana gute
ni kambi izoba mu bice bibiri igice kimwe kizoba muri kuno kwezi kizomara catanga uyu munsi kizomara iminsi 10 ikindi gice giteganijwe kuva ku wa 14 ubu kwezi k'umunani na co nyene kizomara iminsi 10 bose rero ba mu gisagara ca Gitega abakobwa bakaba mu nyubakwa z'ishuri ryigisha iby'ubuvuzi paramedical abahungu nabo bakaba ku ishuri ryisumbuye rya ibyo bahora bita Atene bose barafungurirwa mu gatondo ku murango no mu ijoro ibikorwa bishika isaha 6 kuva saa 2 hanyuma ku mugoroba bagaca bahabwa izo nyigisho zo bavuga ko ari zo gukundisha igihugu
abo kuvuga ko bizoba mu bice bibiri abazo bitabira igice cambe ni bazo kwitabira ni cha kabiri canke bazotahuka basubirizwe n'urundi gwaruka
abato kwitabira ico gice ca mbere nibo nyene bazogaruka kuko ngo ni inyigisho zibandanya abo rero ngo nibo bazohava bakaba nk'urumuri mu makomine baje baserukira aho twobabwira yuko ikomine yose yaserukiwe n'ugwaruka 45 turetse Gitega yo yaserukiwe n'ugwaruka 50 Gitega rero bongeye ko batanu ko bavuga ko ari komine irimwo ugwaruka rwinshi hanyuma uretse aba 500 ivyo bikorwa ngo biratekanitwe no mu makomine atandukanye ariko aba 500 baje kuba hano ku mugwa mukuru wa Gitega kugira ngo ahanini ibikorwa byabo bizoba bigamije kubaka ikibuga cy'umupira cya kijambere kiriko kirubakwa hano mu gisagara cya Gitega
ubwo gwaruka none Gafidele ruvuga ko iki uyo mugambi rwakira gute ivyo bikorwa bitandukanye bariko barakora
abo twavuganye muri ubwo gwaruka barashima kubona abajeje intwaro baratunganije ivyo bikorwa kuko bavuga ko arakaryo ko guhura n'ugwaruka rutandukanye rusimici itandukanye bigatuma banahana ivyiyumviro bagaheza bakubakana kandi ngo vyerekana yuko babiyumviriye bakaba baryohewe no kubona yuko nabo bafite ico batanga ko atamahera bafite bagatanga ingufu zabo kuko arizo bafite kugira ngo bateze imbere igihugu n'intara yabo
urakoze gose Fidel d'Antoine Nsabimana ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma
murakoze Diane
Ikiyaga Tanganyika nico kiyaga kibangamiwe kuruta ibindi byose ku isi muri no mwaka w'2017 nkuko biheruka kwerekanwa n'amatohoza atandukanye yakozwe n'abigenga mu vyerekeye gukingira ibidukikije imicafu n'amazi mabi biva mahinguriro no mu mazu y'igisagara ca Bujumbura nivyo bintu nyamukuru bibangamiye ico kiyaga iyo micafu yatumye umwimbu w'amafi ugabanuka ku rugero rurenga 25% ubushikiranganje bw'ibidukikije mu Burundi uhanura abantu bose kwirinda ibikorwa byonona amazi ya Tanganyika umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza niwe tubaza ino nkuru
Ani muri kariti ya ziatike muri zone ngagara komine na hangwa mubura ruko bwa Bujumbura turi kunkengera dukiyaga Tanganyika mu kibanza bita ku Mase uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi rwose uzanana mu mugezi batazira kinuke uwo mugezi unuka kubera amazi avanze n'amaraso y'insato ava mu ihinguriro riharwuye aho gato wisuka muri Tanganyika twese amaraso y'insato hari n'amacupa amashashe n'ubundi bucafu bw'ubwoko bwinshi buboneka ku nkengera za Tanganyika bikaba byatumye ishusho ry'amazi ryirabura ariko rero hirya no hino y'uwo mugezi hari amabutike n'uburiro butari buke umugabo w'imyaka nka 45 twasanze acanira inkono arindiriye abaza gufungura iruhande yiwe naho imbabura ziri ku inyama babebe kuri kwamye mbere bamwe bariko barihereza
wege umunuko ari umunuko wa mangaha kandi hamahanuka guto nyene ayo mazi yamaze kugumura usanga amazi anuka kubera hari mu asidi ishobora kuba ari mu murayo mazi agenda mu Tanganyika afahiye mu nshato akagenda mu Tanganyika
akantu ko gategwa n'iki none
gategwa n'izo nshato akiki ate nta kindi ayo mazi ubundi ho baba ari meza mugamize ngo murayo mazi yo bava mu nshato usanga ayo mazi nyatanuka twege ingwara turafite ubwonyo ne twugiranze
ubwo bwoba nta busangiye na benshi mu bamukikuje
nanukirwa nk'abandi uko n'abandi baranukirwa ariko je nta ngorane n'imwe numva mfise ko singwara noreka kwakorera gute kandi n'abamaze kuza amaze kubona hamaze kuza n'abasumba mwebwe ariko byase ko kazibirwa ntabwo ngira mu camo igiturire n'ivyo numva ntabwo bamfise ko nabo nubwira nkacu ndi buhindura ariko gusa yaba ari ivyo nigirira canke yaba nishikira hejuru nk'umufurege wo kugawa
Fetu kora muku nyene kata kitugira nta muntu aragwara nta kitwara umenyere biba byinda nyene umuntu abaravyingene bo buzibira cyambe bakaravyingene bo hindira ibyo bidikareka kuza biraza mu bucafu ko n'ucafu ubunuka mu bamene yamwe
abafite ubunywero ku nkengera za Tanganyika nk'uyu musore bemeza ko uwo muntu ukohora birukanira abaza kubashorera
Hama namaze kuzamva n'umuntu amaze kumba ko kanuko ntiyoshaka guhafungurira n'urumba ko utohapfa ubwo ati ndafite amagara meza mu mubiri wanje kenshi yakunda kuduhombya yongo mukya shaka kuzanga akabwira ati ndafite ndi allergique ndafite kutaka kudasha kuguma ahantu ndagwa amasinezite n'ibyo abantu bafite ubuzima bumwe mu mubireho y'abantu umuri uwo mwanya umuntu amaze kuvuga ati ndamerewe nawe mu mubiri aragenda n'ushaka kumuzibira aragenda kutwambaye amafaranga gucyo nye
ikiyaga Tanganyika cononwa n'ibintu bitandukanye nk'uko bisigurwa na taxiste ndayizeye ari mu runani rw'amashyirahamwe yo gukingira ibidukikije
turavye amahinguriro atari make ayo mahinguriro ari mu gahamu gisagara cya Bujumbura menshi arunga ikimicafu ubwo nyene mu kiyaga cya Tanganyika atahantu na hamwe aciye kugira ngo iyo micafu ibanze ihingurwe hariho n'abandi bantu bororera impande y'inzuzi hanyuma imicafu yose ibyo byose bikaca biruhukira mu Tanganyika hariho n'imihana myinshi bijya bintu biva mu nzu mu matoilette bijya amazi twoga yose aruhukira mu nzuzi izo nzuzi zigaca zigenda muri Tanganyika hariho abantu bati micafu ya micafu twahora tubona ngo kwiyarara hehe ubu iyarara ryabaye inzuzi hariho bituma muri izo nzuzi nyene hari micafu myinshi iyo micafu yose igaherera mu Tanganyika
ndayize anasigura ko mucafu wonona Tanganyika watonye umwimbo w'amafuga abantu kacana
hehe hajya rero mu kiyaga murabona hari ibinyabuzima ibyo bintu bigiye bwa mbere bishikira ngaha ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika aho hantu niho amafi yategerezwa kuza kugira ngo arondokere adashoboye kuza ngo aharondokere ni ukuvuga amafi acagabanuka rwose aye twababwira yuko turabye nk'ibiharuro mu 1995 kugeza mu 2011 amafi yaragabanutse ku rugero rwa 25% hanyuma tugaca dusanga abarobyi bagwiririkanye inshuro kugwiza kane muri iyo myaka yo guhera muri 1995 kugeza mu 2011 bigwije na kane
amazi mabi n'indi micafu yo mu mazu n'amahinguriro bitegerezwa kubanza kuyungururwa imbere yo kwisuka muri Tanganyika ikigo cyatemukira isuku ku mugwa mukuru Bujumbura nico kigeje rusho gikorwa amapompo y'icyo kigo amazimisa adakora kubera ikena ry'uburyo kiza sadiki umuyobozi mukuru wa seteme
mwisanzwe zagira ingorane twazikora kugeza aho nyine tunanigwa murenza yuko twarize amana menshi nuga bushiranganje tugikije dushanye nayo hagati twabatakambira yuko dufite ikibazo cy'uburyo bitusaba yuko leta idufata mu mugongo
n'ubushikiranganje bw'ibidukikije buremeza ko ikiyaga Tanganyika kigeramiwe bumaze igihe busigurira abantu bose ko uruhara rwabo ari ngombwa mu kugikingira Jeanne Francine Nkunzimana ajeje gwisata cy'isuku no kugenzura ubwiza bw'amazi muri ubwo bushikiranganje
icyo rero ni igikorwa umuntu wese yotegerezwa gufashamo kugira ngo atunganye imicafu ahari ubu rero tuvuga tuti wabujejwe ihinguriro tunganye imicafu aho tumbereye waba ufise urupangu tunganya imicafu aho utumbereye
amashyira hama kingira ibidukikije yemeza ko abantu barenga miliyoni batunzwe n'ibirangurirwa ku kiyaga Tanganyika icyo kiyaga kiza ubwa mbere ku isi mu burebure bw'amajepfo nacyo kiyaga cya mbere ku isi kirimo amazi ashobora kunyobwa kikaba kisangije ubwoko bw'amafi mato mato yitwa indagara Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bine Burundi Congo Zambia na Tanzania eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukivuga rero ibyo gukingira ibidukikije amatoni yaharugwa mu 2022 yarabikijwe y'ivyimbugo yarabikijwe n'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu bigega rusange mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe bahimirijwe n'abajeje intwaro mu ntumbero yo guhangana n'ibiza vy'uruzuba n'inzara bamwe muri bo bavuga ko bimbuye bike bigashobora kutazoshikana kurindi sarura hari n'abavuga ko bataronse ico baziganya umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo ndo niwe yadutegurira inkuru
Inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshyi y'uyu mwaka yarasigiye ikigwa abajejwe intwaro imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro bavuga ko bashyiye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbo mu bigega rusange abanyagihugu baritabiriye ako kamo byemezwa na Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo
twahisemo rero kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure buro mu bigega rusange hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa amatoni 2000 ayo ndibaza ko hageze gutera abene gihugu batazohungabana gose ngo babure imbuto batera ije tubigira kugira ngo bategekanye ino baranafite bari basanzwe bafite nakageso ko gusesagura iyo baronse umwimbo ari kubutravye ukuntu ariko barabigenza turabona ko akamo bakitavye neza
ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabisa
kamo ko kubika mu bigema ata mu mashiramu bamwe mwagabizu cy'amahanga hari twaracyitavye baragiye turabitsa nuko mpangara ibi se twabikije tutagiye turonka byo bikenye twagiye tujana utundi tusigara na muhera two kurya ngere kwa nta kumbatika hari nta kajumbu nta na gatoke ishwe nta na kimwe
hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa n'abimburiye mu gifunsi
urumva igihe cy'intu cyarageze kugira ngo tutasangira twarimwe turimye mugabo nta mbuto twabonye yo guteranya kubera nta muntu yari afite amafaranga ngo asime imbuto mbega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago gusa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndafite ndatumara narake nari mfite ndakoshida ko bigiye kwanka rwose nanjye ngomba gusa ngo nomoke akavura akagwiriye
kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha
nivyo hariho abene gihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baciye batera karonka gake batera hato cane mu bure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi bushobora gusanga bafite batavyo bafise bazotera abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashyiraho ikigega kintega bizoza naco nyene twa abene gihugu bari ngunganije bariko baraterera kugira ngo dronke imbuto yo mu kwicenda kuri bene abo bantu
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze Jean Bosco ndarurinze none kuri we duce dusozera ikiganiro cacu cuno musi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur mbere ko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo nka muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika Diane nahazo mari kumwe reka tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mugira indwi nziza.